amashami yigenga Parsem na Oricom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akarwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaj cyangwa tukutuku mu gisagara cya Bujumbura ku rundi ruhande. Leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara cya Bujumbura ikibarungika gukorera agati mu gihugu no ku nkengero y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro ayo mashyirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize ibyo bagona cyavuye gihagarikwa haheze nk'iminota 15 gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo gisagara cya Bujumbura cyavuze ko ataruhusha ayo mashyirahamwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona. Mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo mahoro neza.
Fotendi Kuma natwara Parsem na Gabriel Ufitiri atwara Oricom baneguye iyo nyifato kuko ku bwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi z'ingingo iherutse gufatwa. Fotendi Kuma na aragaruka kuri izo ngaruka mbi.
Ngabo tukabona iyo ngingo ifashwe ishobora gufata imijyana igera ku 1,000,000 tukaraba umutekano nyine ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi ishobora barangura bazi ajya amatugutugu canke ayo mamoto umutaru urimwo twe turabona ko ari hafi miliyaridi 50 z'amarundi yeze ni umutaru munini cyane tutumva nyene mu kanya gatoyi uwo mutaru woba ugira uce ucikwa gusa hanyuma tukaraba ibiciro cyane bishobora kubura kubera igisagara kitakironka ibyangombwa ari ayo mata ayo makaraza mu gisagara ibintu byinshi biza mu gisagara ntushobora wihindiye muri uwo munsi hanyuma ikijyanye n'amatagisi ugurudarado bahora gutanga tutavuze rimwe n'abantu bashobora kwigiye kubaja kugira umwihiburo kuko afite igihe mu wundi muntu uza arashyira umutayo mu kintu azoraje ko bizogenda gute. Izi ni ibintu bifite insekirite mu muntu wese.
Abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasiyo, umuntu yena zose atekereza icyo kwiba barasegerere.
Ni ngo twari tuyakiriye neza kubera ibyo iduhohotera. Nagiye mbuza abana batatu babiri bariga, urumva nta n'agakazi nzashobora kuronka kuhereza.
Natenyenya tube ikintu twizere, atatu twonone.
Tugiye kuba mu bana nk'inyoni, mukavuga ngo hazobaye imiduga gusa. Nabo nyine ntibizokunda ba bantu bazobasokora niyo miduka babaka amahera yo kurya.
Aho niho abatwara amashyirahamwe Parsem na Oricom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenerwa icyo kibazo kuko ku bwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Gabriel Fili ni jambere yaragiye ahabona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu. Ni mu gihe yari amaze imyaka irenga 5 aba mu gihugu cya Luxembourg ku mugabane wa Buraya. Twamubajije ko ihunguka ryiwe atari ibyo byoba byatumye ikiganiro gihagarikwa, nawe yishyura ko atari yarahunze
guhunguka no kuvuga ikindi muhira. Ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura. Ndi mu Burundi, ndi Umurundi, nibaza ko icyo gikwiye kandi shumvikana. Gusa nari maze iminsi ntahari, imyaka itari mike. Mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga intererano nta kibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma amashyi ibyo leta yo ibyo sikoze ngo umuntu ashaka koma amashyi. Ibyo sinibaza ko byogenda gutyo kuko ntaho twatuye ko turava, ntaho twatuye ko turaja. Kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka, nibaza yuko ibyo bintu bitoshoboka. Nta na hamwe byigeze bishoboka naho byashobotse, harageze igihe birananirana.
Umuti w'ikibazo cy'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ibyo byuma byunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'igihugu gihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni ku gishitsi kw'ingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro. Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki vyerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.